Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Turamukije nshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere tariki 21 z'ukwezi kwa 11 n'umwaka wa 2016 muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana dusamiranira i Washington DC. Ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba.
Abo bene wacu atakibafatira atakibagiriza kandi bifuza gutaha kugira ngo Ekleziya Katolika ifatanije n'abatowe n'abene gihugu turaba ingene abo bene wacu botaha mu gihugu cy'amavukiro.
Uyo ni Pascal Nyabende, umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi, kukamo yateye abarongoye Ekleziya Katolika y'u Burundi abasaba gufasha kugira abarundi bahunze batahuke. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimo itorwa ry'umuhuza mushasha w'abarundi tugiye kuzibashikiriza muri aka kanya. Umviriza radio ijwi rya Amerika. Inama nshinga amateka y'u Burundi yatoye yongera iremeza kuri uno munsi wa mbere umushinga amateka Edouard Nduwimana gusubirira uwahora ari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara. Ni mu gihe yahora muri ico kibanza ikiringo ciwe kizorangirana n'uyu wa kabiri igenekerezo rya 2022 ku kwezi kw'11 uyu mwaka wa 2016. Inkuru twateguriwe n'umeshe makuru w'ijwi rya Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanyanga.
Ibikorwa by'inama nshinga amateka y'u Burundi byo kuri uno wa mbere byari bifise intumbero yo gutora ugiye gusubirira uwahora ari umuhuza w'abarundi ikiringo cibe carangiye imbere y'uko abashinga amateka y'u Burundi baje mu matoranya izina y'umuhuza mushasha urongoye mu rwego rw'abashinga amateka washinzwe kugira utegura isubirizwa rya Mohamed Rukara. Yabanje gutanga icegeranyo umushinga amateka Reveriano Nziga Masabo yabwiye abashinga amateka ko abantu bagera kuri 17 aribo batanze amadosiye yo kwitoza muri ico kibanza. Uwo mushinga amateka yasiguriye bagenzi we ko abagera kuri 9 basanze amadosiye yabo arimo uduhaze, gutyo hasigara 8 gusa. Umushinga amateka Nziga Masabo yadondaguriye abashinga amateka ibibazo byabajijwe abari basigaye mu ihiganwa. Uwarongoye uwo murwi wari washinzwe gutegure isubirizwa ry'uwahora ari umuhuza w'abarundi yanasiguye ingene abashatse kwitoza bagiye bararushanywa mu bibazo babajijwe n'ingene uwo murwi wahavuye ugena kuzitoza azoba ari uwarushije abandi.
Muri rusange batatu ba mbere mu bariganirwa ico kibanza barushanijwe gukurikira. Uwa mbere Honorable Nduwimana Edouard akaba yaronse amanota 39%. Uwa kabiri Mushingantahe Ntangibingura Amisi akaba yaronse amanota 37%. Uwa gatatu Umushingantahe Bazombanza Prosper akaba yaronse amanota 32%. Umurwi rero wasanze uwaronse amanota meza gusumba abandi ari umushingamateka Nduwimana Edouard. Mu gusozera umugwa washinga amateka uzijwe gusubiriza umuhuza w'abarundi ukaba bashikirije izina ry'umushinga amateka Nduwimana Duwarudo mu kibanza cyo kuba umuhuza w'abarundi kugira ngo namwe nk'inama ya bose mugire ico murivuze ko.
Icakurikiye kuri uno wa mbere kwabaye gutora uwagenywe bandika ku dupapuro vote secret mu Gifaransa. Hakurikiye guharura amajwi abashinga amateka bari bitavye ibikorwa by'uno wa mbere bari 13 bari batunye procuration mu Gifaransa. Uwo yatowe wenyene acatorwa ku majwi 96% baramuhakana n'umwe yasivye. Umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi umushinga amateka Pascal Nyabenda acaremeza ko Edouard Nduwimana yahora ari icegera ciwe ca kabiri abaye umuhuza w'abarundi mu kiringo c'imyaka iri imbere. Hakurikiye gusubiriza uwo yahora icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka umushinga amateka w'umukenyezi yatowe mu ntara ya Ruigi mu mugambwe CNDD-FDD Juki Chantal Nkurunziza niwe yatowe ku majwi 111 acaremezwa n'inama nshinga amateka ko agiye kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka. Ahejeje gutorwa yagaragaje umunezero aho yavuze ko uburongozi butangwa n'Imana.
Nashaka ubwa mbere mumfashe shimira Imana rugira byose kino teka ntangere inteye kuko turazi yuko uburongozi butangwa n'Imana. None mu ntiza amashi tishimire cyane. Ubugira kabiri nashaka ntengurukire mwebwe mwese banyakubahwa abashinga amateka kuri iteka ntangere mu nteye kuri uyu munsi uri hejuru. Imana ibandanye ibagirira neza kuri iki gikorwa cyiza mukoze.
Umushinga mateka ya Eduardo Uwimana bitegekanijwe ko aho bikera kuri uyu wa kabiri igerekezo rya 2021 kuno kwezi kwa 11 azorahira imbere y'inzego nkuru z'igihugu n'umukuru w'igihugu arimwo imbere yuko yinjira mu mabanga nyezina Ibujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka mu Burundi, kandi umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda asaba Episcopi Katolika mu Burundi gufasha kugira impunzi zahunze zitahuke, kandi n'abafasha u Burundi babumvishe ko hakenewe imfashanyo zo guteza imbere igihugu. Pascal Nyabenda yabivugiye ku kirimba cya Bikira Maria kiri ku musozi Gikungu I Bujumbura ejo ku munsi w'Imana, aho hasozerwa umwaka wahariwe ikigongwe ku bakristu baba katolika. Inkuru dushikirizwa n'umesha makuru w'Ijwi rya Amerika I Burundi Eloge Wirikaneza.
Umukuru w'inama nshingamateka yabwiye abari bakoraniye mu nkuka ya misa ko yishimiye imigenderanire hagati ya Katolika n'inzego z'igihugu. Pascal Nyabenda asigura ko imigenderanire yari yatosekaye mu mwaka w'2015 aho hadukira injyana za politiki imitima y'abatari bakikangara. Uwuserukira abatowe n'abenegihugu yasaze abepiskopi Katolika gufasha aho baca hose kugira ngo abafashe u Burundi bagarukane agatima mpembera.
Intambara yo kurwanya ubukene ni intambara dusangiye twese. Koshira hamwe kugira ngo dushobore kurwanya ubukene, kugwiza akazi, ibi by'ubushomeri bishobore kugabanuka. Banyakubahwa murongoye Ekleziya Katolika, dufadikanije twese tugashira ingufu hamwe, na cyane cyane tukaraba kumwe ibintu na babandi bafasha bagashigikira igihugu cyacu hamwe bagiye barahura n'umwe umwe muri twebwe hirya no hino, maze bakumva ko koko twese duhuza umutima n'inama mu bijanye no gushigikira igihugu hamwe tuvuga rumwe. Badushikiriye bakabaza umwe umwe kwiwe, bakumva turabihuriza ko nta kizobuza yuko tuzofasha kugira ngo hariya ku mitumba tugwize udushira hamwe duto duto n'uduhinguriro two kugira ngo abantu baronke akazi baronke ico bikorako.
Umukuru w'inama nshingamateka sa Episcopi Katolika kandi kumvisha impunzi z'abarundi ko zotaha zikubaka igihugu cyabibarutse.
Hamwe twobandanya iyi ntambwe tugeze ko tukayikomeza, hariho ibintu bibiri jewe nagira ngo nsabe. Nk'userukira rero abene gihugu yatowe kandi banyakubaha murongoye Ekleziya Katolika mu Burundi, abo bene gihugu nyene akaba aribo duhurira ko twese, nagira ngo nsabe yuko twoshira hamwe kugira ngo turabe bene wacu bari hirya no hino bahunze, kugira ngo abo bene wacu atakibafatira atakibagiriza kandi bifuza gutaha, kugira ngo Ekleziya Katolika ifatanije n'abatowe n'abene gihugu na leta turabe ingene abo bene wacu abashiki bacu botaha mu gihugu cy'amavukiro. Ese byoshoboka iyi Noweli yimirije yoshika? Hariho bamwe bamwe bamaze kugaruka mu gihugu cy'amavukiro.
Musenyeri Gervais Banshimiye usarongo inama y'Episcopi Katolika mu Burundi avuga ko ibiganiro bifatiye kukuri kandi bidakomira ari wo muti w'indyane n'ingorane ziri mu gihugu.
Twebwe abungere banyu twari twifuje ko uno mwaka wobera barundi akaryo kadasanzwe kugusubiza hamwe, maze abashamiranye bose bakicara hamwe bakavugana ukuri bakagira ibiganiro nyavyo bituma ingorane ziri mu gihugu zitoregwa umuti, kugira ngo abarundi bose babeho mu mahoro n'umutekano bihumuriza bose. Rabe haracari bene wacu b'impunzi benshi bakigorewe mu gahinga, akamo tubatera barakumva n'ubumbere babwirizwa kuba bariko baravyumviriza ibi turiko turavuga, mugabo bikabangira ko bohunguka kuko bumva badahumurijwe. Ubwo none nta kibuze toraba yuko twohinyanyura, biragoye kwabashwanye bicarana kuko atawicarana n'uwo yamaze kwita umwansi.
Musenyeri Banshimiye ubusa yibutsa ko inzira y'amahoro ku barundi bose ari kuvavanura n'amacakubiri, ukwihorahorana n'ubwicanyi hatibagiwe gukumirana. Isengero Katolika mu Burundi rimuyafashije mu bibazo igihugu caciyemo muri kahise. Mbe no masezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha Katolika yari yaserukiwe. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu Eloge Wiri Kaneza. Hagati mu gihugu muri komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga hari ubukene bw'amazi meza muri iyo komine. Rero abanyagihugu bavuga ko iryo kena ry'amazi rifise ingaruka mbi mu buzima bwabo bwa misi yose. Inkuru twayiteguriwe kandi twishikizwa n'umeshe makuru w'ijwi rya Amerika mu Burundi, Jean Bosco Ndarurinze.
Niyo tudatomboye ngo imvura mena gatwe nka nayo kogesha aho ayo kunywa nyene biratugatinda kuyagura amajana 3 bera bacha baza baragunga gutora bazimba.
Uwo munyagihugu acuruza ifungurwa mu nzu y'uburiro turi muri komine ya Giteranyi ku mugwa mukuru. Cyo kimwe n'abandi bakora ako kazi bavuga ko batoroherwa mu kazi kabo, bahanzwe n'ikibazo cy'amazi, bavuga ko bagura ku giciro kinini bakazimbwa nuko ava kure.
Tero nka byoroshye kubera iki biratigura amahera amajana 3 bitugoye. Niyo tudatomboye ngo imvura mena gatwe nk'ayo kogesha aho ayo kunywa nyene biratugatinda kuyagura amajana 3. Biratugora cyane. Amazi nyeto agahombo turakabana kubera kugwa amahera menshi bwa mbere twayagura amahera 50 mugubunya n'amajana 3. Ubwo mugita ushaka mugora nka ibiro 5. Cyabaza baravuga ngo turabazimba kubera twayaguze bitugoye azihenze azimbye cyane.
No reka kuzimba bakiriya nawo ubona ko bizimbye dukeneye kuno tworonka amazi nazo tukabona kuno twodandaza nkubu uyu abantu barinda kujya kuyavoma iyo mu misozi bakacha bayazana kuyadandaza no ku isoko umuntu akacha azara bagura ibito majara 3.
Si mu gisata cy'uburiro gusa bakugwa ko n'ubukene bw'amazi meza, mu gisata cy'amagara y'abantu naho nyene baritakambira kuko bakenera amazi menshi yo gukora isuku. Niyo kindi Aniseti arongoye ivuriro rya Giteranyi avuga ko bahangayika cyane mu gihe cy'iki.
Nkiyo tukeneye guhamo imitaba ko waye dusaba ko dukoresha amazi tupfomye ku ibito, kandi ibito ikura hagati y'amajana 3 n'amafaranga 400. N'abagwayi dufise usanga dukoresheje ibito nyinshi cyane igaca bijya muri bimwe mu bituma dukoresha amafaranga menshi y'amazi. Bwo mu gihe cy'imvura hageze gukora isuku turabisa amareservoir collectedo dukoresha iyo dukoropesha tukamisura isuku muci ca tugwiza amabido tugura ku kwezi. Birazimbye rwose cyo tubasaba ari bikunda ko tworonswa amazi meza yajya amazi meza yo ku mabarabara.
Kuri centre ya zone Mugano hari isoko y'amazi. Abavomi bavuga ko amazi bayazimba ko kubera kuyavoma bibasigamo imvune nyinshi.
Ntabwo tuzimba bicewe n'ukuntu ubuzima nyine bumeze ngaha. Tugiye gusoma cyo bacuzimba rwose ugaca bicewe n'imvune cyo twarose tuyavoma ava ahantu kure cyane.
Kibido tukiguza 300 umuntu ashaka kibido kimwe ashaka 2500
umengo murazimba none.
Oya ntituzimba nk'ubuhoho n'ibintu biba byarazimbye nta n'akamaro natwebwa natumarira.
Nduwayezu Floride umusitantiri wa komine ya Giteranyi avuga ko ikibazo cy'amazi atari agaseseshwa muri komine arongoye.
Mu by'ukuri ikibazo cy'amazi kiriho muri komine ya Giteranyi kuko nko mu gihe cy'izuba hariyo usanga ikibido cy'amazi cyavuye mu mwonga usanga kigurwa amafaranga 400. Umva rero yuko atari benshi bashobora kuronka ayo mafaranga yo kugura ayo mazi kuko barayiko atamazi ari hafi ku ibarabara usanga hari utugezi two mu myonga munsi y'imisozi ariho bagenda kuyakura. Icyo gituma usanga zimbye.
Imbere y'icyo kibazo uwo mupfasoni avuga ko komine n'imvukira baticaye.
Yego, gushika kuri isaha imvukira zitandukanye ziguma zidodora hirya no hino. Hariho na proje rusumo urazi ko imaze imyaka myinshi ivugwa yaratwemereye yuko bazodukorera amazi ava mu gihuzu uyu Mugano akagera ku Kizungu hamwe mu Kinyanguruwe mu Ruzo agaheza agashashika muri zone ya Masaka. Abo ni bo tubona ko nibo dufitiye icyizere bamaze gushika ko ariko hariho n'abandi tukirindire b'imvukira ntashobora kuvuga muri kano kanya ariko nabo nyene bakiri inyuma bariko bagikurikirana.
Musitantiri wa komine Giteranyi avuga ko bafise umwizero wo kuzoshikirwa n'amazi meza hafi. Muri komine ya Giteranyi mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Murumva Radio Ijwi rya Amerika isamiranye Washington DC mu kirundi ni Kinyarwanda. Mundwi heze ishira hamwe FIDH yita hagateka kazi na muntu ryarasohoye raporo ivuga ko hashobora kuba ihonyabwoko mu Burundi, rikaba ryasavye amakungu kwa Marie Agavie. Iyo raporo isohotse mu gihe abarundi bavuga ko ariko haboneka agahengwe. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu wa mbere radio Ijwi rya Amerika ryaganiriye na Professeur Deogracias Nkina Hamira ari Bujumbura mu Burundi, Terence Mushano ari mu ishyirahamwe ACE Genocide hamwe na Richard Ciramunda umukuru w'iradio itangariza amakuru ku buhinga ngurukanyabumenyi Radio Bujumbura. Mushingantahe Terence Mushano atangura tubwira uko ibintu byifashe kuri ibyo birego by'uko hashobora kuba genocide mu Burundi.
Mu iyo raporo ya FDH narayisomye kandi ayibona n'imbere yanjye. Nu ikibazo cy'ihonyabwoko mu Burundi uko bisanzwe kiguma kigenda kandi cyongera kigaruka. None ibivugwa ubu byo bari byo canke atari byo, ingene ibintu mu Burundi byifashe bwacu abafise amakenga nibaza ko atawoca abatera ingata. Iyo icaha kidahanywe kirashobora kwigarukiza kwisubiriza. Ibyo ishirahamwe mpuzamakungu FDH ihamagarira ko community international amakungu yoba maso umuntu yaravye akafatira uturorero ku bintu byagiye birashika ngaha mu bihugu bibanye. Nibaza ko abantu baba bategetsi baba batwagwa baba bamakungu atawo tere hagati mu gyenyo boraba ingene ibintu ubijya mu buryo. Twibuke ibyabaye mu Burundi no mu bindi bihugu bibanye. Mu 1965 ihonyabwoko ryarabaye ntiryahanwa. Mu 1992, 1998, 1993 n'imyaka yakurikiye ntiryahanwa. Mu mwaka uheze abantu inganda zaragandaguritse. Ivyo bavuga igitigiri naho kicoba kirenga canke kirico nyene nta utabonye yuko abantu
Terence ubwo bwicanyi bwabaye muvuze mu mwaka uheze bwari bifatiye ku bwoko
byari ibibazo bizananye ku bibazo bya politike. Mugabo igituma bafatira ku bwoko baraze ngira ngo amakarce yabamo batutsi menshi y'i Bujumbura niho uruhagarara rwahasutane. No mu birahito biratandukira n'amakomine abamo abatutsi benshi, ariko icyo womenya n'abahutu batari badacuditse n'ubutegetsi nabone barakandaguritse. Rero cyo nagira ukunari ngibandanya mu kubaha uturorero mu Rwanda byarabaye mu 1959 1973 ntiryahanwa. 1994 iridahe marira tongora
niko ki ishirahamwe FIDH itosaba ko abakoze iryo honyabwoko bahanwa. Icyo kibazo turakigaruka ariko rika tuhe ni jambo Professeur Deogracias Nkinahamira nawe nyine ari mu Burundi atubwira ukuntu ibintu byifashe muravye ukuntu ibintu byifashe ukuntu abarundi babanye murabona ko iryo honyabwoko ryoshoboka muri iki
mwiriwe neza Frederic abuni cyenga i Burundi Bujumbura muhiri wanje niho ndi kandi ndamaze hafi iminsi itari mike kuko ndi muri konje sabatike. Alors hariho ikintu n'ukuri umuntu akwiye kubanza kurabira ko ngo ibintu byo kuvuga ngo genocide igende igaruka none ko abavuga ngo bariko barategura kugira ngo ntibe bani mamugabe kabigende igaruka byo uyibaza ko umuti wawe ari uyuwe. Je nibaza ko dukwiye kuva muri ibyo bintu byo kuja mu bintu hamwe umuntu araba ngo hige ejo habaye iki. Nicyo kimwe no gusubira kwibaza ngo abantu badukoronije ngo nibo baduteye ibi bihari mugabo mbwiye wa nabarabiteye twe turi ngaha turabagabo turabagabo turakwiye kugira ngo tube ari twebwe tubirondera umuti tukabironga ariko ndama ndiko ndibaza kenshi iyo turiko turavugana na mushano muri Afrika ari ikintu bavuga ngo communauté internationale urabona ndabikuye kuri ibi bavuga cyateguye muri parlement belge communauté internationale ivugwa ino iwacu muri Afrika gusa ugezi buraya nta numwe avuga communauté internationale niyo bayivuze niyo baza bakitorera inyishu bonye n'ubwabo cyane nibaza ko ari abantu bazi ubwenge nkuko natwe tubuzi uko umuntu numwe umuntu numwe kandi yageze ahantu araza kiyumvira ikintu akabona ko ashobora gutorera inyishu cyane cyane iyo ari kumwe na mugenzi we kandi bakayaga bumvikana iyo rero genocide bibaza ko igenda igaruka igenda igaruka nibaza ko ari amarementanye je niko ndavyita n'ibintu by'uko bemendanye kugira ngo bashikire ku ntumbero yabo nicyo bonera avuze ndi genocide bariko barayitegura kandi umunsi bayikoze barondera uwo bazoyegekako kuko ndaha nta kintu na kimwe jewe muri iki gihugu cy'u Burundi kiragendwa ahantu hose ngira ngo ntano ndagendera nta ngatembera kandi abantu bose bari kumwe tutavuze ibintu by'abantu batuye tuvuge muno mu nzego duhere mu nzego tugasubiza no mu bantu urabona ino mu Burundi batunzwe no kuba bari hamwe bagafashanya ibintu byose babaja ku mirimo yabo abenshi noneho bigira kurima yego ndacyo nibaza ndi nukuri kugira mbere ze ko ndanze ndakubwire genocide yo kuvuga ngo iragende garuka nibaza ko ari ibintu bagomba kuronderaho aho bayengekereza kugira ngo bavuge ibindi bashaka kuvuga ari genocide nukuri nibazishoboka mu Burundi Burundi amaze imyaka myinshi cyane
bona umurongo wa Richard ubonetse Richard Kiramunda n'abinyarwanda ngaha mukanye gatoyi cyane gose imbere ijambo abanyamanyi bi radio ijwi ry'America Richard mutubwire namwe ukuntu mu mwakiriye ijya raporo ya ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu FEDH ivuga ko mu Burundi hashobora kuba ihunyabwoko murakurikirana amakuru mu Burundi murafite ikinyamakuru na ibintu mubibona gute mu Burundi iryo hunyabwoko bavuga ririko rirategurwa
ego mubanze mumbabarire gatoyi kuko byaciye bicika sinumvirije iby'abandi bavuze kuko twari mu nama i Burusine muri Sena bariko bari baravuga ikibazo cy'u Burundi kuri ibyo bintu rero muvuze bya ikigeranyo cya FDH jewe uko ndabibona bakoze akazi kabo kamisi yose ko kugerageza kumenyesha ibiriko biraba mu bihugu bimwe bimwe aho hasanzwe hari ingorane mugabo je nibaza ko barenza gatoyi barakokeza nkumbure hari ibintu bimwe bimwe batamenya ikindi nagira mvuge kuvyerekeye iryo honyabwoko ry'abatutsi rivugwa na FDH nuko iyo ntumbero yo gushira imbere kuvuga umwanya wose iyo honyabwoko ry'abatutsi nkumbure je mbona yuko ari ukuntu baba bariko bafata abatutsi nk'abana abantu batazi ivyiriko biraba mu gihugu cyabo none ikibazo jewe mbaza ikibazo gikomeye mbaza ni kubera iki atari abatutsi bonyene bavyivugira none bo bose babona yuko nkumbura iyo mugambi uhari jewe nibaza yuko izo za FDH zogabanya gatoya kugacanwa ko gukora akazi kabo kuko nibyo bibatunze bakareka by'ukuri abariko barumva yuko hari ingorane mu gihugu bakavyivugira bonyene ahandi ho simbona ingene bifashe
yego tubiutse nje timwe se komuniko marabandanya kumviriza iradio ijwi rya America risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise Samuel mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe murafise ikibazo murafise icyumviro mu kanya gatoyi cyane gose ikibazo kigufi icyumviro kigufi
bo yego me jewe nagomba nshikirize kugijanye na n'iryo nivyo bavuga ku Burundi uriko araba egreve iryo shira hamwe FBI iryo shira hamwe sinzi ko bagiye kuno imeze
FEDH
ehe yego me yarakoze akazi kayo ariko rero uriko araba umuntu wese mu bintu bavuga kenshi kumbure ashobora kubibona mu nyungu runaka kuko uriko araba mu bihugu byinshi abanyepolitike barakunze kwitwaza ikintu kijaye niho nyabwo kandi iho nyabwoko ni kintu cya mbere cyoroshe kuririrako ariko uriko araba mu Burundi niba twereke ibimenyetso zerekana ko ihonyabwo kurara kuko tuko turaraba ubu uriko ugereranije mu myaka ya hera y'icenda na kangahe ndu na kangahe hariho ico tuma kumbure abahutu n'abatutsi bacanamwo mugano ubu uriko araba ubu abahutu abatutsi babayeho neza barabanye neza bakora ubuzi bose inzego ziravanzwe cyane sinzire igituma bavuga bagwaririmba ibyo jambo ngo nyabwoko mu Burundi dushaka reba duhu muco kumbure baduhu muco kwango tuyimenye icyo twamenya cyo tuzi cyo nuko tuzi ko aho nyabwoko mu Burundi ligwe cyane ahubwo ho byindi motif mugani atari ho nyabwoko murakoze cyo cyadashiwane
murakoze Samuel mushyantahe reka dutangire kuwe mu Terence Mushano mu gihe iryo ho nyabwoko ryo baritategurwa mu gihe atane bimenyetso byo babihari ingaruka mubona nk'amatangazo nk'ayogira ku banyagihugu n'iki ibyo ntibishobora gutuma abarundi bashira umutima hejuru kandi iryo ho nyabwoko ryo baritariko yategurwa
hariho bavuze ibintu bya kiremayantanya mugabo muzereke genocide hariho n'ikintu bita negationisme revisionisme uguhakana ibintu iyo bishoboka cyangwa iyo biriho twebwe ikintu twebwe tugomba kwifuza ni uko ritoba icyo ni icyifuzo mugabo hariho ibintu je nagomba kubamenyesha aho mu Rwanda na Tanzania karorero barababwira bati reka impunzi zitahe abandi ngo ni umuntu bagira aho bashikira u Burundi bufise impunzi hanze mu bimenyetso bukagira abantu bo muri opposition hanze hanyuma bose baca bagomba kugara abantu baba bagowe ni bande abantu bari mu Burundi uri mu Burundi wewe uvuguti umunsi bagwanizo mfizi ubwatsi nibwo buzohaherera aho batutsi rero bariko baravugwa none boshira umutima mu nda gute nguweze kuvuga ngo n'ubuzima uraboneka bose iyo bavuze ko mu gisoda abatutsi atagiye kwiyandikisha ahubwo n'uburyo buremesha ikindi cya kabiri nge nibaza ko muri FDH hari ibyo bavuze ari byo ibyo byo kuvuga ko bizoshoboka hamwe bitoshoboka atoba ari byiza mugabo umuti rero rewe yanabivuze abo barundi nibemere bavugane ukuri kandi mugabo rito mumenya cyose none uzobwira umuntu yabikoze ngo yemere guhanwa aho mwumva amakungu ategerezwa kujyamo ntajyamo ku nabi gusa ntajyamo kubera inyungu zabo gusa aranajya no ku neza y'ubuntu agaseka kazi na muntu ni katihabwa kandi u Burundi si zinga ryonyine Burundi ni igihugu
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika turiko turashika ku musozero w'ibiganiro byacu byo kuri mugoroba bagenzi rero mukunda Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye umwanya bigarukiye ngaha. Turashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikira na cyane cyane Fatuma Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye hamwe n'abamenyeshamakuru mu Burundi bagize uruhara kugira aya makuru tuyashobore kuyaronka. Tukashobora tudushimiye rero mwese mwaduteze amatwi twongeye kubatumira mu biganiro byacu bisanzwe muza kubandanya mwumva no mu masaha ari imbere. Mugume kuma radio yanyu mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro